imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umugano wa Ildefonse Rugema, umwuzukuruza w'umwami Mwezi wa Kane Gisabo, yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi nk'uko vyemejwe n'abashingantahe bahoze arabizigirwa, bakaba abanyamabanga bakuru w'umwami Mwambutsa wa Kane Bangiricenge. Mugabekazi Rosa Paula Iribagiza, umwana asigaye w'umwami Mwambutsa wa Kane Bangiricenge, akaba ari mushiki w'umwami w'u Burundi aheruka ku ngoma umwami Ntare wa gatanu Ndizeye, akaba kandi ari mushiki w'umuganwa Rudoviko Rwagasore, aherutse kwemeza icese yongera arashigikira igenwa ry'umuganwa Ildefonse Rugema mu mabanga yo guserukira inda y'ingoma y'ubwami. Yatangaje ko yagenywe hakurikijwe imigenzo n'amabanga bigenga ingoma y'ubwami mu Burundi. Amenyesha ko bamugomwe kubera yitaho cyane gusubiza iteka ingoma y'ubwami mu Burundi bugwa ukutariko kuva itembagajwe mu mwaka w'1966 nk'uko abivuga. Twatumiye rero umuganwa Ildefonse Rugema mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Mutumire, ndabaramukije.
Ego me, ndabaramukije.
Nashaka ndababaze, mwakiye gute igenwa ryanyu?
Ego, igenwa ryacu ni igenwa ritabaye umunsi umwe nabavuga, n'ibintu byagiye biraba kubera ingorane zagiye zirashikira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi. Hanyuma hakaba harabaye ingorane zigenda zirashika mugabo kubera bisa n'uko atamushinga ntahe mu muryango yaseruka, akaba ariho rero abanyamabanga bakuru b'umwami Mwambutsa wa Kane bangomwa bakangena ku serikiri w'umuryango. Ibyo rero nabyakiranye novuga ko nabyakiriye neza kuko nari nsanzwe nitaho cyane izo ngorane zigenda zirashikira mu inda y'ingoma y'ubwami kugira tugerageze kuzitorera inyishu. Aho rero novuga yuko abangomwe kubera nsanzwe nkora n'ubuserukiri uwo muryango mu ntumbero yo kugira twisubize iteka.
Mwavuze ko habaye ingorane mu nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi, nimba mutabona ari ibintu by'amabanga mwotubwira muri make ibibazo aho byari byatumye biteba kugena ubuserukira iyo nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi.
Eko me twohera kuva u Burundi bwikukiye umuganwa Rudoviko Rwagasore, murazi neza yuko ari kumwe n'imboneza z'abarundi bagwaniye ukwikukira ku Burundi, ariko wewe agahita agandagugwa azira kurondera iyo ntahe kwisubiza intahe kuyikukira ku Burundi kufi cyo gihe umugano wa Rudoviko kwa Gasore agandaguwe harabandanije ubwicanyi bwerekana neza yuko bugamije ku guca umutwe inda y'ingoma y'ubwami aha murazi aba umugano wa Rudoviko kwa Gasore agandaguwe mu 1961 harakurikiye n'ibindi bitarimo umuco yarasize abana babiri bakiri bato abo bana bapfira nka rimwe kandi atakiza cha epidemi twovuga cateye amugaya yicwa abana abo bana barapfa mu nzira zitumvikana hanyuma aho hari mu 1962
yego bivunagure bishobotse
yego me urumva rero ibintu byagiye birashika byerekeye neza yuko bigamije guhunya inda y'ingoma y'ubwami hanyuma murazi yuko acimya imyaka ine gusa Burundi bwaciye Burundi bwaciye bu habaye ihinduka ry'intwaro intwaro y'ubwami iratembagazwa haza intwaro ya Repubulika murazi neza iyo habaye ihinduka ry'intwaro biciye mu gikenye intwaro ije iza ivuga iheruka ivuga nabi intwaro iheruka ibizo rero nibyo noshimikira ko kuko intwaro y'ubwami yahavuye ivugwa nabi uko itari baracyoza intwaro y'ubwami mu nzira y'ikinyoma hanyuma ibyo byose kubera aba abitwa yuko bari mu nda y'ingoma y'ubwami baraturatuzwa bamwe barahunga ibyo rero bituma atawushobora kuvugira avuge ibitari byo ibiriko biravugwa ukutariko ibyo murazi neza yuko no munyuma umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu yakuwe mu 1666 nawe akangazwa cyo kimwe na se wiwe mwambutsa wa kane byatumye izo ntwaro zaje ziguma zikanga yuko intwaro y'ubwami ishobora kugaruka arico gituma bace barondera umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu atakiri ku ngoma aho hari 1772 bamurondera iyo ari baramuzana kugira bamugandagurire mu Burundi ibyo byose bikaba byerekana yuko inda y'ingoma y'ubwami abari muri uwo muryango bariko baratotezwa hanyuma ntibyashoboka yuko hagira abavuga zari bigoye rero tukavuga tuti aho ibintu bigeze dushaka kugira tubwisho dushikirije abarundi kuko intwaro y'ubwami uko yahavuye si abanyagihugu bavuriye hasi rimwe ngo bayiyamirize na gato ahubwo ari ibintu byaje ku gikenye
mwabuze ko muriko mugerageza gusubira gusigurira abarundi mwereke indra y'ingoma y'ubwami intwaro y'ubwami kugene yari imeze mwavuze ko abantu bayivuze nabi nkuko mwabivuze abayitembagaje mu mwaka wa 1966 gushika ubu mukavuga ko batayumva abantu batayumva neza bayivuga utariko mwavuze ko mushaka kwisubiza iteka nimuzo isubiza iteka gute muri make
murazi neza yuko izo nibintu bigenda birahinduka uko intwaro zihinduka akahise ku Burundi nikavugwa uko kari hari nibi byahishijwe usanga abantu bagenda baratora abarundi bagenda baratora ukuri kuri kahise muri ibi bihe hakiri imyaka 60 kuko ntushobora gutandukanya akahise ku Burundi n'ingoma y'ubwami mu Burundi n'abami mu Burundi ibyo byose bifatiye ku bwami ku ntwaro y'ubwami mu Burundi ushobora kuvuga kahise utavuze iyo ntwaro y'ubwami aha rero kugira dusubize si ukuvuga ngo nukugira twerekane yuko intwaro y'ubwami yera de urumva nta ntwaro ibura utunenge mugabo tugereranije n'intwaro zaje turabona neza yuko kandi ibyo si je nyene bivuga abarundi benshi barazi ku intwaro y'ubwami yakuriye neza igihugu abantu bari bagifatanye mu nda ibyo bintu rero murazi neza yuko atana amacakubiri y'amoko yavugwa ariko ubu umukaba mubona yuko ari bizo biteye ingorane biteye ikibazo gikomeye u Burundi aha rero nukugira kuko mu Kirundi bavuga ati utazi uva ntumenye yuja kandi igihugu kirengagiza kahise kacu nta kazoza gifise tuzabwe rero ntituri mu ntumbero y'ukugira ngo tuvuge yuko gusa intwaro y'ubwami yari nziza gusa dushaka kwinjira muri politiki
turaza kubigaruka ko
abanyagihugu bamenye ukuri kuri iyo ntwaro y'ubwami
turabigaruka ko tuza ku mirongo ya telefone dufise Calixte uratwumva
eko ndabumva
uhamagaye urihe Calixte
eko ndabumva neza
ufise ikibazo ubaza umutumire canke cyimviro ushikiriza
kandi ndaza umutumire
kiraze
nsiye kuri manese ko avuga ngo intwaro ya cyane ngo yongo yaruka ngo hafi n'ibambu neza kandi yibone ka kamama kari aho mufi uje na bibi yindi kwa kimwe cyo 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 yongo kiri hehe kugira ngo bahambwe neza cyangwa ari kumva fara gatire
waduzijwe nitukumva neza
yego nako mvuga nini ikunzi mambo avuga ati bosirije gatere kandi bagahambwa neza mu gihe atamwamati ari kandi hari abafite ikunzi cyo cyo ko kugira ngo ni gihe n'ingi kwa ati n'ubure ashobora kuba ari n'ingi n'ingi ikitango n'agatoya
murakoze ne ijwi ntiyumvikana neza ariko ibyo mwashoboye kumva ariko aravuga ngo ni kuko imushaka ngo intwaro y'ubwami ngo igaruke ngo nta bindi byaba byinyegeje inyuma mwa mwishura
ego icyo namwishuye ni turi ko turarondera ku intwaro y'ubwami igaruka na gato si ibyo turi ko turavuga dushaka yuko inda y'ingoma y'ubwami icyo twita famille royale mu gifaransa yuhabwa iteka mu gihugu ikemezwa kandi ikubahirizwa kubera ku isi yose aho intwaro z'ubwami zatembagajwe aho intwaro z'ubwami zigeze umuryango w'ubwami urubahirizwa kandi n'amatungo y'ubwami akubahirizwa amatungo nico twokwita patrimoine royal birubahirizwa hano tanga nk'akarorero nko mu Faransa mu Bugiriki mu Budagi ni henshi mu bihugu byinshi iyo miryango irubahirizwa twebwe natwe ico dusaba tuvuga tuti twebwe ntituje guhiganwa n'abatwara naho tuzi yuko intwaro y'ubwami yatembagajwe mu gikenye n'abaserikare twebwe nitubo turavuga ngo igaruke nabisiguye ndavuga nti intwaro y'ubwami yari ifatanye n'imico n'akaranga y'u Burundi kandi nuvuga kahise ku Burundi utavuze intwaro y'ubwami kandi gushika ubu nta bantu berekana yuko intwaro y'ubwami ari ico iyo yaratwaye nabi hari ico abarundi bo baba bayinegura cyane arico gituma tuvuga tuti abakomoka mu nda y'ingoma y'ubwami bakwiye guhabwa icubahiro kibakwiriye batiriwe baraja kuvuga ngo bagire ko bahiganwa n'abanyepolitike ahano utanga n'akarorero nko mu gihugu cy'u Buganda abami baracubahirijwe reka mu bihugu by'akarere abami barubahirijwe aho muri Kongo aho muri ikano kuri ibihugu byinshi izo ibyo bintu byo guhabwa iteka birakwiye tubona ko bikwiye aha rero twebwe duserukira inda y'ingoma y'ubwami twebwe dushaka kugira duhabwe ijambo mu gihugu mugata ijambo ryo kuvuga politique ari ijambo ryo kugira turabe ingene abarundi dusubira kunga nabasokuru ku mico na karanga byamye bituranga kuko ibyo bintu biriko biratituka cyane abarundi dusa nuko umenga tubiko turakahise ntaco kakitubwira nkuko nabivuze iyo ngucirengagiza akahise kacu nta kazoza gifite ni nzira yo kugira turabe yuko ico iryo yubahirizwa rishobora no gutuma abarundi basubiza hamwe murazi neza yuko ingorane nyamukuru iri mu gihugu yatumye abarundi ituma abarundi bangazwa abandi bakishwa ku bwinshi bifatiye ku macakubiri ya moko twebwe tubona yuko duhawe uruhara dushobora kugira icyo duterereye kugira abarundi basubize hamwe
tugaruka ku mirongo ya telefone Charles ari ku murongo Charles atumva
ndabumva neza amahoro
amahoro uhamagaye uri hesha yawe
yego
wowe ufise ikibazo ubaza ufise icyumviro ushikiriza ugerageze uduze ijwi
ikibazo nashaka kubaza icyo yise ijambo ariko ntasigure ko iryo jambo ari ivuga ijambo guhabwa ijambo mu gihugu numva umwenda harimo wedenterogasiyo ijambo iyo ukoresheje akantu ijambo guhabwa ijambo icyubahiro ugahabwa ijambo mu gihugu ndumva umenga haba hagiyemo inzira za politiki ama ku cyerekeye guhabwa aho batura aho baza nk'abantu bigeze kuba barongoye igihugu ibyo numva ntacyo bitwaye bo babibabuza ariko ikintu cyo kuvuga ngo bahabwe ijambo ndumva umenga aho bahagarutse bya bintu nyine by'intwaro ya cyane ndabyumva neza nubwo atari kubisigura ba nyakubahwa batari kubisigura kubera bo bavuga ngo bahabwe ijambo aho bavuze ati bahabwe ijambo urumva ni nk'uko abantu bose bo baratwaye Uburundi ku buryo banka bakomoka kuri bagaza ntibantunganya Buyoya urumva bose boca bahabwa ijambo kubera nabo n'abantu nabo bigeze kuba batwara Uburundi ibi ijambo yavuze icyo ashariya kase kusigura
reka aragusigurira murakoze mumusigurire
ego murakoze ego me kuhabwa ijambo si ukuvuga kwinjira muri politiki siko nabivuga nibaza yuko icyobo gifatira cyane guhabwa ikibanza mu gihugu nk'uko nabisiguye washaka naho hari abami naho hari abandi bigeze kuba intwaro z'ubwami mugabo bakaba bubahirijwe guhabwa ijambo si ukugira uje imbere y'abanyagihugu nka kujya abanyepolitiki babikora jewe navuze yuko umuntu yo kwibanda cyane ku bintu bijanye n'imico na karanga by'u Burundi ahantu guha nk'akarorero murazi neza yuko intwaro y'ubwami yayitunganijwe imyaka itari mike imyaka irenga 500 washaka bamwe baravuga yuko yifise n'imyaka irenga 1000 urumva hari ibintu bitunganijwe hariho amabanga akomeye atarengwa hariho imiziro aho rero iyo tubuze imiziro no kuvuga ikintu kizira ikintu utarenga ko urumva rero hari aracari ibimenyetso by'intwaro y'ubwami ibyo bimenyetso bikomeye washaka dufatire kuri ibyo z'imico na karanga by'u Burundi ingoma z'u Burundi ingoma z'u Burundi buriya ni kintu icategezwa kugira aho gikukira imico na karanga by'u Burundi ntibyategezwa kuba ibintu urwego rutwagwa n'abanyepolitike kuko ubu kubera igihugu cinjiye muri demokarasi abanyepolitike baraza bakagenda urumva barakuranwa mugabe imico na karanga by'u Burundi bigumaho ivyo rero nico tuvuga tuti umuryango winda ingoma y'ubwami urakwiye guhabwa iyo teka byo gukurikirana imico na karanga by'uBurundi kugira bigume bihuza abarundi. Ni muri ico ni muri iyo ntumbero navuze yuko twahabwa ijambo tukagira ingene dusubira kunga n'abanyagihugu bazi neza akahise ku Burundi, bazi neza amabanga bari bafite ibyami, bazi neza ingene ibyo bintu bibijanye n'imico na karanga byo kubahirizwa.
Makoze. Tufise Celestin niyo mwungere. Celestin niyo mwungere, uratumva?
Ndumva.
Uri he Celestin?
Ndi muri Tanzania.
Ufise ikibazo icyumviro?
Bo yewe nani cyo kibazo nashaka ndamubaze.
Mukibaze?
Ego. Ndaramukije mutumire.
Ego ndabaramukije.
Hanyuma ndumva ko mufise ibyumviro byiza cyane ku bijyanye no guhabwa ijambo mu gihugu nk'abami. Jewe nari mfite ikibazo cyo kubaza uradre ibiringo abami batwaye mu Burundi, ukaraba n'ibiringo Repubulika zigiye zitwara za nyuma za demokrasi. Nashaka ndakubaza ikibazo, mugiye kuzokora gute hamwe mworonka ijambo nk'abami mu gihugu ko mutokwisunga ibiriko biraba nka muri ino bihe, na cyane cyane mu kwisunga amacakubiri, kwisunga ibintu bimwe bijyanye na politiki, kuko kijya gihe abami ntabwo mu ngo bakoresha politiki, bakoresha ibintu bisanzwe atari byo kuvuga mu bya demokrasi. Nashaka kubaza mbega mwe kuzokora iki hamwe mworonka ijambo mu gihugu cy'u Burundi?
Mu gihe twohabwa icyo kibanza cy'iteka, niko novuga kubera si kibanza cya politiki, aho nagira nsubire ndakubwiye neza yuko twebwe ntitushaka kwinjira mu gihugu kugira duhiganwe muri politiki. Ibintu byose burya aba muri demokrasi, hariho demokrasi kuri Repubulika, hakaba na demokrasi ku ntwaro y'ubwami nk'uko biri aha mu Bwongereza, biri mu Bubiligi bwadukoronije, muri za Denmark za hehe, aho o demokrasi irakora neza ku ntwaro y'ubwami. Mugabo twebwe nk'uko turabwira twebwe ntidushaka gufata icyo kibanza cy'umwami. Inkuba zibiri ntizisangira igicu nk'uko bivuga mu Kirundi. Igihugu kirafise abakirongoye bakiramutswa ku ntwaro ya Repubulika. Aho rero nibaza yuko twotandukanye ibintu, naho tuzi neza yuko iyo ntwaro ya Repubulika yaje ku Gikenye, kandi insiguro yayo abanyagihugu gushika uno munsi ntibayizi, ntibazi icarico. Twebwe dufata yuko intwaro ya Repubulika ari intwaro ya kavantara. Murumva yuko tukiri mu ntwaro ya kavantara. Aho rero ivyo kugira abanyagihugu babisigurirwe, bavyumve, ntizi ibintu twoza ngo dusigure kugira tuje guhiganwa n'abariko baratwara. Twebwe dushaka ikibanza bishingiye kubungabunga, kugumana imico na karanga by'u Burundi. Hanyuma ibyo nabyo iyo bikozwe mu ntumbero nziza bituma abanyagihugu bashira hamwe nk'uko byari biri kera ku ntwaro y'ubwami. Abanyagihugu barashira hamwe, kandi buri mwaka burya hari ikintu, hari umugigwa wakogwa abarundi bakwiye kwibuka, umuganuro wari mugigwa ugigwa n'umwami uhuza umwami n'abarundi. Bamabiye bibuka buri mwaka yuko imiryango y'abarundi bagize urunani inyuma y'umwami umwe se barundi. Ivyo rero nk'ico ni kimenyetso gikomeye cahavuye hano abarundi ugusanga ya miryango irasanzaye. Burya mu ntumero nziza twovuga yuko uwasenyuye uBurundi yasenyuye ingoma y'uBurundi, kuko ivyo bihugu vyadukoronije bubu baracafise intwaro y'ubwami, mugabo twebwe barayisenyuye. Urumva gusenyura uBurundi kwabaye gusenyura ingoma y'u Burundi.
Dufise Nestor. Nestor uri ku murongo, uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Ndabahamagaye ndi muri Kenya.
Ufise ikibazo ubaza umutumire, icyumviro ushekiriza?
Ego me hariho ikintu nashaka kubaza.
Mukibaze?
Urabona yuko ahanini bariko bavuga ku kibazo kijyanye n'ingoma ya cyami. Muranyumva?
Ndabumva.
Ariko je ku Rwanda rw'iwanjye ngerageje kuraba, nubwo aho hariya mu banyamahanga ingoma ya cyami gisanzwe ikihari. Natwe ngaha mu Burundi wacu ugasanga, reka mvuga ari iwacu mu Burundi, ugasanga hariho intwaro navuga nti ya politike itari ya cyami ihindagurika. Rimwe na rimwe ngiye kubiraba ndabona umengo nibyo bikenewe cyane ku Rwanda rw'iwanjye, kuko ni hahandi uzosanga umwe bavuga ngo hariya hari umwami ngo ahanango hari umukuru. Burya Afurika turafite ikibazo, ari na mpamvu bishobora nko kuba nkajya mu Bwongereza ahageze igihe bakiyamiriza uyu mwami yimitswe umuhungu wa Elizabeth Pine, bagashaka kwiyamiriza bavuga ngo ntibikenewe, kuko rimwe na rimwe kibonekana ko nk'igihugu gitwawe n'impande nyinshi n'abategetsi benshi batandukanye, bigatuma ibintu biba ibintu by'akajagari. Rero ikibazo nari mfite, none iyo ntwaro ya cami ifise intego nk'icanke kugira ngo ibyo bintu bijyanye no kugira ngo ibya cami bigaruke mu Burundi bishingiye kuki? Ko mbona umengo ku Rwanda rw'iwanjye sinabibona neza. Hanyuma ikibazo kigira kabiri, mbe ntimubona yuko bishobora kuzana ingaruka mbi hagati y'abasanzwe bakora bari mu bya politiki hamwe n'ibijyanye n'ibya cami, bikazotuma habaho imigwi nkariya, bamwe bari ku Rwanda rwa cami, bamwe bakasha bashaka kwiyitirira, abandi tuse turi mu mugambo yo tugomba yuko igihugu ari cy'iwacu, ibi ni ugasanga bikazana akajagari, bigatuma mu Burundi hongera kuba bya bintu by'amacakubiri, ukumva ngo hamwe n'abaganwa abandi n'abandi. Nashaka kumenya ku bintu nka mwene nivyo kugira ngo bashobore gutahura.
Murakoze Nestor. Ildefonse musigurira, numvumenga abamaze guhamagara ntibumvise uko wabisiguye, we urasigura ko mudashaka gusubira muri politika, ko numva ukuntu baguma babaza, bumvumenga muje kugira politike mu Burundi.
Ego je nibaza yuko ngira niyo andiyo abyumvise neza, sinzi ko ari bose, mugabo nibaza ko abatagarutse ngo bambwire yuko insiguro natanze atariyo. Mugabo icyo navuga ni uko hadufatiye cyane cyane ku kintu kijyanye n'imico na karanga by'u Burundi, sindiko ndavuga kuja muri politiki. Aha nosigura ibyerekeye izo ntwaro z'ubwami navuze zoba ziri ngaha mu Bwongereza cyane mu Bubiligi cyane ahandi, cyane intwaro y'ubwami yariya iyo bita monarchie constitutionnelle, ivuga neza yuko umwami ahangamye mugabo atari watwara, hatwara umushikirangoma wa mbere nk'uko birahandi. Ibyo rero si byo turimwo, twebwe tuvuga tuti umuryango w'ubwami niwubahirizwe uhabwa ikibanza mu gihugu. Hanyuma si ukuvuga ngo turiko dusaba ngo tuje muri politiki, mugabo turavye amasezerano ya Arusha, tukaraba ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya kane, baremeza barareba atanga uburenganzira umugambwe cyangwa umuhari uharanira kugarukana intwaro y'ubwami. Ibyo rero twibaza yuko ibyo zogira igihe cyabyo. Burya ibintu byose, intwaro yose igihugu ngene gitwagwa mu bisanzwe biva mu banyagihugu. Nababwiye yuko uko intwaro y'ubwami yatembagajwe si abanyagihugu babisabye, gushika uno munsi haraca imyaka hafi 60 abanyagihugu ntibigeze babazwa ibijanye n'ibyo. Mugabo twebwe si ibyo tugarutse ko, mugabo igihe byoshika abarundi bonyene bakavuga ati twebwe tubona yuko intwaro y'ubwami yogaruka, kuko intwaro ya Repubulika tuyumva muri ico gihe nkuko ibizwa nshingiro ribirekura biciye muri referendum abanyagihugu bakavuga ati dushaka gusubira ku ntwaro y'ubwami muri ico gihe birashoboka mugabo byoshoboka gute mu gihe asanzwe hari umuryango hari inda y'ingoma y'ubwami isanzwe iri ngaho igenywe kuvamwo umwami mugabo muri iki gihe ntitwoja ngaho ngo tuvuge ngo habe referendum kandi umuryango w'ubwami inda y'ingoma y'ubwami atayiriho idaserukiwe aho niho twobivuga aha rero mu gihe izo bintu byo kugira habe referendum kugira intwaro y'ubwami igaruke ivyo siho turi muri uyu mwanya turiwe tuvuga tuti intambwe ya mbere nuko kuva intwaro y'ubwami itembagajwe uno munsi twebwe jewe nserukiye inda y'ingoma y'ubwami kugira ivyo bindi byose byokurikira abe urwego rubibazwa na jewe sinokora jenyene nzokwiyegereza abashingantare n'abafasoni batari no mu baganwa gusa bari mu barundi bose kujya imiryango yari kumwe n'umwami tugerageze twibande cyane ku miryango kurusha kuja muri ivyo bintu by'amacakubiri y'amoko hanyuma turabe ingene twoterera agacumu k'ubumwe kugira abarundi basubize hamwe ubu ntituriko turaza kugira tugwane n'abari ku ntwaro ivyo sivyo turimo na gatoya
reka tufise ku murongo kandi David uratwumva
yego ndabumva
uri he David
zende Bujumbura
ufise ikibazo icyumviro
bode ndo ngo na nasomye mbona yuko intwaro ya cami yo habwa agaciro yabwe iteka mu gihugu ariko simvuze ngo twosaba ko intwaro ya cami igaruka ariko nk'uko intwaro ya cami yabayeho kandi nayo yakoze ibintu bikomeye cyane kuri bamwe dugisaba ingene baharaniye hagati y'igihugu bakagwanira bamwe mbere bakazigana n'ubuzima bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu atari muri politiki ariko bakagira nabo icyo bashyikiriza bakagira icyo bafashije bakabandanya babavuka muri iyo ngoma y'ubwami kumbure bacyariho kandi atari bake barambona amakuru amwamwe nk'ubu nabonye mbere sinzi yuko bari guhekwa baganduka ko ni ibyo nabona yuko bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu nk'uko nabo batwara igihugu bagitwara neza bakarinda injyane bakigwara nk'uko n'abandi bose bahari bakigwanira nicyo cyiyumviro cyane iyo nifitiza nawe hano washikirije
murakoze ndabashimiye mwariko muravuga ngo ku byo mwibaza ko mwoshira imbere ko ari mico n'akaranga ku Burundi mukavuga ko ku gihe cy'intwaro y'ubwami hariho imiziro hariho amabanga atarengwa hari mwanavuze n'ivyerekeye nk'ingoma z'u Burundi ku cari kintu ikimenyetso ikintu kiranga ingoma y'ubwami ariko mu myaka yavuba baravuga nk'ingoma z'u Burundi ko zazisigaye zatateshejwe agaciro zisigaye zikoreshwa mu buryo butandukanye ari mu manza ari mu bintu byose bijanye n'imico nko kuvyerekeye izo ngoma z'u Burundi cyari kimenyetso gikomeye ku ntwaro y'ubwami mubasigurira akamaro zari zifise no kugenezwa kubahirizwa
ego me nibaza yuko ivyo biri mu ntumbero ivyo tuvuga irigenwa y'umuryuserukira inda y'ingoma y'ubwami ni kintu abarundi bashobora gufata n'ikintu kije kuneza y'abarundi kuneza y'ukubungabunga kuneza y'ugusubira ku mico n'akaranga biriko biratituka ku vyerekeye iby'ingoma z'u Burundi mu bisanzwe murazi neza yuko ingoma z'u Burundi hari umuryango wari ujejwe ingoma z'u Burundi urumva uwo muryango wari ufise iryo banga nk'uko iyindi miryango yose y'u Burundi yari ifise amabanga ijejwe ibwami twebwe rero tukavuga tuti umuryango ujejwe ibanga ibwami uno munsi atabwami bukihari uwo muryango wisanga we utagifise aho ukukira twebwe rero tukavuga tuti kugira imico nakaranga by'ubundi tubigarukire twebwe ntibidutere isoni canke ngo tugire ngo zo batari byo twebwe dusaba turasaba yuko kandi iyo tuvuze turasaba turasaba ego abatwara nibo bazi imbere mugabo turasaba abanyagihugu badushigikire izo ngoma z'u Burundi dusubiye tuzihagararire ico ni kintu gikomeye cyane ingoma z'u Burundi no babwira yuko zapfakaye canke zabaye impfuzi kujya abarundi bashobora kuvuga ati igihe batembagaje ingoma y'ubwami abarundi benshi baravuze ati turabuze se barundi tubaye impfuzi ingoma nazo zabaye impfuzi mu barundi urumva ingoma zavugirizwa umwami gusa urumva rero muri iki gihe zivugirizwa bose ubikoze ku mufuko aravugirizwa ingoma ushatse arazivuza nuwara yasahuye itunga ry'igihugu ashobora kuvugirizwa ingoma ibi nibyo nibintu twebwe tuvuga tuti ibyo nibintu bitegerezwa kugira uruhara runini kugira tubigarukire ingoma murazi yuko kubera ingorane zihitiye mu gihugu zagiye hanze abahunze barazijana bakagenda barazivuza mugabo uko niko gutakaza umuco urumva iyo zigiye hanze aho bari bari muri Tanzania bari muri Congo bari mu Rwanda izo ngoma tuzohava dusanga hari ingoma izo ngoma nyine abanyekongo basigaye bivugiza abanyetanzania basigaye bivugiza abanyarwanda basigaye bavuza mugabo zifise icicaro gikuriyo ziva mu Burundi kandi izo ngoma mukaba muzi neza yuko gushika intwaro y'ubwami havuye nta wundi muntu yavugirizwa ingoma zari zifise amabanga yazo aha rero nico gituma notera washaka akamo nk'abatimbo abatimbo saba abantu bavuze ingoma gusa abatimbo n'umuryango w'abarundi warujejwe kuvuze kugukana kubungabunga ingoma z'u Burundi harimo n'umuryango bita abanyuka abanyuka nabo nyene bari bajejwe ingoma z'u Burundi abo rero mu gihe twebwe twemejwe cese tukaba turi mu gihugu boheza bakamenya iyo bashobora kuvuga bati twebwe dukukira kumuganwa aserukira inda ingoma y'u Burundi
yego
aho niko byogenda
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanye iki kiganiro muri sanga turiko tuvuga kwigenwa ry'umuganwa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami Mwezi wa Kane Gisabo yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi ndashaka tuza ku mirongo ya telefone dufise Eric uratwumva
ndabumva cyane
uhamagaye urihe Eric
ndabahamagaye ngo mu gihugu cya Uganda mu gihugu cya Kampala
ufise ikibazo bazo mutumire icyumvira ushikiriza
mu bisanzwe araka bato gatwenda mubaza mbere na mbere mbanze kumura mu cyama amahoro y'Imana namwe banyamakunda baramutse mwese
namwe nanjye nabaramukije murakoze kugira dusange ikiganiro
ama murakoze ama jewe aho mperereye ndi kundaraba ahagihugu cya Uganda ni igihugu kigendera ku mico kirafite bafise umwami kandi hakaba hariho na perezida jye mbere ntarazi niko namenye yuko igihugu gifise umwami ariko nagiye kubimenya ngeze ino nihe nabonye hari umwami rero igihugu cy'u Burundi ana twagiye turata imico yacu imwe n'ibindi byagiye biratituka cyane cyane nk'ikintu cy'ingoma cyoco mu bisanzwe ibigifise ahantu tuvuga bibi hariho ikintu nkunda kubona ukabona abantu bagize imana z'ubugeni abantu afise anniversaire avuga ingoma mu bisanzwe kera naho ndi muto ingoma zavugirizwa umwami cyangwa perezida w'igihugu cyangwa uwundi mutegetsi akomeye mu gihugu ariko ndo turaba rero ubu byaratitutse none mwavuze ati twebwe abanyagihugu nitwe tuwushyigikira cyane cyane ndetse n'abatwara igihugu none nk'ikintu nyamukuru nka twebwe abanyagihugu twokora tugashyigikira neza ndetse ingoma zikongera zigahabwa agaciro ni kintu ki kugira ngo bisubire nk'uko kera ingoma byari bifise agaciro mu gihugu cyacu hama ikindi n'impanuro nuhanura abavuga ingoma baba bariko batwumviriza ni ukuri nibyo ubuzima buragoye hariho ababikora ku bw'ubuzima ariko bagerageze guha agaciro ingoma nk'ibyo ubundi nabonye abavuga ingoma bambaye kostime n'ibintu byantangaje cyane muri uganda naho nabonye ibyo ubundi muri kosteri bita nyegenyege abantu b'abakobwa batavuga ingoma by'uburundi bambaye nabi ibintu byanteye isoni cyane none nkamwe by'umutumire ijambo ryanjye ni iri ni ikihe kintu nka twebwe abanyagihugu tuterera kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro hama nk'abategetsi nabo bufasha ndibaza kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro murakoze cyane
murakoze Eric
murakoze
ego icyo nakwishura muri izo nibaza yuko kandi mbanje kugushimira kuko ubivuze mu ntumbero twari ko turabishikiriza yuko ingoma z'u Burundi zokubahirizwa aho turi ko tuvuga ingoma mugabo burya hariho n'iyindi mico yatitutse kubera itembagazwa ry'ubwami ingoma y'ubwami kuko ndabisubiremo ingoma y'ubwami yari ifatanye n'imico n'akaranga z'u Burundi aha rero icyo twebwe dusaba dusaba abanyagihugu cyane cyane burya abanyagihugu icyishe u Burundi hajya ni uko kuva ingoma y'ubwami itembagajwe abanyagihugu bafashwe nk'abantu b'inkehabwenge abanyepolitike bahava bafata yuko ibintu byose ari bo babifata mu ntoke mugabo burya abanyagihugu nibo bazi akahise ku Burundi abantu bose bandika akahise ku Burundi barasubira mu banyagihugu bakaja kubabaza ingene ibintu byari bimeze bakabishyira mu nyandiko ariko umunyagihugu arabigumana akabiraga umwana n'umwuzukuru uko niko akaranga niko akahise ku Burundi kabungabungwa mugabo rero aha icyo nagira mvuge kuri icyo kijanye icyo abanyagihugu bofasha kugira nk'izo ngoma zisubire guhabwa agaciro zisubire kugira ibanga nk'uko zamye ni uko abanyagihugu bosubira bagahabwa ijambo bakagira icyo babivuze ko cyane cyane navuze imiryango yari ijejwe iz'ingoma y'u Burundi nk'abo banyuka abo batimbo bakagira ijambo bavuga mugabo iryo jambo bavuga si ijambo rijanye no gushikiriza abanyepolitike kuko abanyepolitike baraza barakuranwa bakagenda barabisikanya umuntu agatorwa kubera avuye mu mugambwe kanaka akagenda mugabo ugasanga ya miryango ijejwe ikinakiriya bari bajije ikinakiriya mu nda y'ingoma y'ubwami bakabura uwo bambaza iyo babona ikintu kiriko kirononekara nk'abo batimbo turazi neza ko nabo nyine bibababaza kuko ingoma ni zabo hama bakumva ziko zivugirizwa bakabona zivugizwa abantu bari bo bose zivuzwa n'abashaka mugabo bakabura aho bitwa babishikiriza twebwe iki kibanza cacu cyo guserukira inda y'ingoma y'ubwami ni kibanza gishobora korohereza abanyagihugu bagifise ayo mabanga kugira bamenye abo baganira kugira babungabunge iyo mico
nakarandanye
batuzo ngoma bafatire ingene twibwe twuje imbere tugahagararira izo ngoma z'u Burundi.
Pacifique ari ku murongo. Pacifique uratwumva?
Urabumva cyane.
Uhamagaye urihe Pacifique?
Ni Burundi mu Kayogoro ka Makamba.
Ufise ikibazo baza icyumviro ushikiriza?
Ni icyumviro kiri kumenya ikibazo mbaza umutumire nongera nterera.
Mubishikirize.
Manje kuramutsa umutumire kandi namwe byo mwanyakiriye hanyuma tutanze n'iki ariko cyiyumviro mu Burundi binavuga ko twataye akaranga ariko ntitwataye akaranga nuko abadukanguriye bagiye batitura ibijyanye n'akaranga kacu kuko yena kuze numva ko dufite imiryango dukomokamwo nkuko umuturage ukivuga ariko iyo miryango ubu ntikivugwa ba ukishyira imbere amoko umuntu kumenya ngo naka ngo ari mu bwoko ubuhe aho kumenya ati ari mu muryango uwe kuko twese turi abarundi ariko turafite imiryango dukomokamwo rero nibaza ko hamwe bariko babidufata nk'abozi imbere natwe abene abanyagihugu tukabashigikira kugira ngo iteka Uburundi bwahoranye imbere y'uko abakoloni baza kudukoroniza tukarigarukana kuko twego tubikahise ku ntwaro ya cami hari ibintu byinshi byariho ariko ubu byaratwitutse twagiye ngo turi muri demokarasi ariko demokarasi ugiye kuraba iyo demokarasi iragoye ariko nibaza yuko bogerageza hakabaho urwego rugezwe ibintu by'ingo n'imiryango ibintu kahise ku Burundi imico kama y'u Burundi ikagira ahantu ibarizwa neza ku buryo umuntu afite ikibazo agiraho yitura kubera ko nk'ubu mugenzi wanjye kwa kazi yabajije yavuze ku bijyanye n'ibintu bijyanye no kuvuza ingoma usanga buri ingoma umagize ubugeni imanza zitandukanye ziriko zivugirizwamo ingoma abantu bose ugasanga ingoma nta gaciro bakiyiha ariko ari ingoma yari ifite icyo yerekana ku bijyanye na kahise ku Burundi n'imico kama y'u Burundi.
Ego mubaze icyo kibazo
rero. Ego hanyuma nashaka kubaza none ni igiki bariko barakora kugira ngo ibyo bibazo bya bitatorewe inyishu tubona igihe turimwo ko tutariko tujyana n'ibihe byerekana Burundi muri kahise ko ariko tugomba gusubiramwo barabona yuko mu nzego zitwara igihugu bazobibemerera nicyo kibazo.
Murakoze.
Ama ni igiki bariko bakora ku alo
lego heraheza
ni igiki bariko bakora kugira ngo ibyo bintu bifate intumbero kugira ngo umwe umunyagihugu mutoyi ujya twokwita mutoyi azabimenye amenye n'ukungene ashobora gushigikira icyo cyiyumviro kuko nk'akarorero nivuge nka jyewe ndumva ko imico ya kera tuteza kuyishyira mu kugira ngo tunagure indero y'urwaruka n'akazoza k'igihugu. Murakoze.
Murakoze ndabashimiye Pacifique. Umwishyure mutumire.
Ego nam. Ego.
Ego murakoze cyane ku kuntererano watanze ku byerekeye ingoma. Hanyuma kuri ico abajije yuko ati mbega abatwara abo bifata gute buvyemera gute burya nsubire ndabibabwire hajya imico na karanga z'u Burundi zari bifatanye n'ingoma y'ubwami mu Burundi. Aha rero igihe haje nshaka mvuge yuko ibyo bintu murabona ku intwaro ya Repubulika mu bisanzwe bitwa kwinjira muri demokrasi hakaba amatora ibintu n'ibyo mugabo imico na karanga kugira byubahirizwe kugira bibungabungwe biteze kubungabungwa n'ugwego gwamaho no kuvuga abanyepolitike ntibashoboye kubungabunga imico na karanga by'u Burundi. Turazi uko iyo bahabaye leta bashiraho ubushikiranganji bw'imico na karanga, ariko ubwo bushikiranganji ababutwara baba bavuye muri iyo migambwe kandi baravye ubushobozi bafise kugira babibungabunge. Ikintu kibuze rero ni ubwo rwego, ubwo rwego mvuga n'uru twebwe tuje guserukira no kuvuga guserukira inda y'ingoma y'ubwami ishobora gukorana n'imiryango y'abarundi. Imiryango y'abarundi yari ifise amabanga, yari ijejwe ibwami, abagifise amabanga, abagifise izo bashobora kujejwa muri iki gihe turashobora kuvuga tuti boba bafise aho bavuga ati abo tubishikiriza naba kugira mu ntumbero yo kugira turabe neza tubungabunge iyo mico na karanga. Aha nariko ndavuga nk'ibyerekeye izo zingoma ubu baba bafise ito baza kutubwira n'abaserukira inda y'ingoma y'ubwami kugira ubwo rwego rwameho. Ariko nk'uko mubizi, nk'uko mumaze kubibona, murabona neza yuko imico na karanga by'u Burundi bitituka kubera abanyepolitike ntibabishoboye kubera n'abantu baza bagenda. Uko niko demokrasi imeze, mugabo ubwo rwego rwamaho ariko dushaka gusobanukira tutinjiye muri politiki. Nivyo nivyo turiko turasaba abanyagihugu ubwabo ubwa mbere, kuko abanyagihugu nibo bashobora kuvuga bati ubwo rwego turarushigikiye dushaka ko rubaho. Nabahaye akarorero
muvunagure
izo zingoma tugasubira tukabiha tukabinagura bigasubira bikagira ingoma zigasubira zikagira agaciro. Hama ikindi naco burya sinotinya kubivuga, abarundi bamaze kuzaturegerana kugira turabe yuko twasubiye kuja hamwe, ntaco buza yuko n'uwo muganuro twukora twukora mu ntumbero yo kugira abarundi basubire baze bararonka ico bahurira ko kujya kwa kera. Abantu bashobora kwifata nk'uko umuganuro nk'uko babivuze nk'uko abo bamenyesha mana baje bavuga ngo ni umugigwa w'abapagani. Ibyo bintu si byo, ibyo navuze nyine nagira ndabibutse yuko abarundi dukwiye gusubira ku mico yacu kugira dusubire kuba abarundi. Kuko abazungu nico batwicishije, batweretse yuko ibintu byacu ari bibi tubireka tugafata ibyabo. Ibyo nabyo murabona yuko twatwaye nyabahururu kuko turiko twata imico na karanga byacu. Ubu rero tubona yuko ibintu nyamukuru izo ngoma jewe nk'ubuserukira inda y'ingoma y'ubwami ndavuga nti twozihagararira.
Murakoze.
Izo z'umuganuro woba nawo nyine twowuhagararira, mugabo tukawuhagararira tavuga tuti turi ndi umwami cyangwa ndi sebarundi mu nzira yo gusubiza hamwe abarundi.
Tuze ku mirongo ya telefone tugaruke, hari Benoit turindiye ku murongo. Uratwumva Benoit?
Ndavumva.
Benoit uvunagure umwanya ugiye kugenda, nimba ufite ikibazo cyangwa icyumviro nyarutse.
Ese inyungu yabirihe ku muturage ugiye kujya mu bwami kandi azi ko asize guverinoma cyangwa eh numva ibyiza abaturage bakabaye ubwami babureka kubera ko ibyiza guverinoma niyo yakabaye igira icyo igeza ku muturage, kuko numva ubwami n'ubundi ntabwo bwagira ikintu bugezaho umuntu nk'uko mbere byahoze, n'ubundi bwarateranaga bukarwana hirya no hino.
Murakoze. Turamutaye ku murongo Benoit mbwa cyumviro yashikirije twacumvise. Nashaka ndababaze ikibazo amasaha ariko arayitera. Nk'uko muri hanze y'igihugu muri Londres mu Bwongereza, mwabona kwijwi ryanyu mu byo ijyanyu mu byo muri ko musaba ryo barishika kure cyane murafise ababaserukira mu Burundi.
Biragoye kugira umuntu avuye ngo turafise abaduserukira. Ntituriko turakora ibintu nk'uko twaba turiko turiyamamaza canke turiko turashaka abadushigikira. Mugabo ndabisubiyemwo, ibi ni ibintu sinova ngo nibishasha. Mugabo tushaka kugarukana ikintu twofatira ko ca kera gishobora gutuma Abarundi dusubira kuba Abarundi. Aha jewe rero ico mvuga nk'uko turiko turabisigura, umunyagihugu wese ahari akumva yuko ibyo turiko turashikiriza bishobora kugira kunguko kuzima bw'umunyagihugu kuvyerekeye ibyo bijanye n'akaranga n'imico by'Abarundi. Uyu niwe yoheza akanshigikira agashigikira icyo cyumviro. Hanyuma na jewe hageze ko ntaha icese nkataha nzi neza yuko nakigwa muri icyo kibanza cyo kugira tubwire agacumu k'umwe duterereye mu kugira Abarundi tubasubize hamwe tubicishije mu bintu by'imico n'akaranga by'u Burundi. Urumva rero sinovuga ngo ndafise abaserukira, mugabo turazi neza yuko hariho abashigikiye. Sindiko ndishira imbere nk'ugomba kuja gutwara cyangwa kugira gute. Ni icyiyumviro cyari gisanzwe kihari tubona yuko coshigikirwa kugira Abarundi tureke gusamazwa na politike, kuko Abarundi muri iki gihe bose basa n'uko umenga bagiye muri politike gusa. Hanyuma dusanga twaribagiye imico n'akaranga byabo.
Imbere ko turangiza hasigaye nk'umunota umwe, nashaka ndababaze muri ibyo byumviro muri ko murashikiriza byo gushigikira akaranga agateka n'akaranga mu Burundi, hari abategetsi mu Burundi mwaba muravugana ku byerekeye icyo cyiyumviro?
Nk'uko mwabitanguye igenwa ryanje nk'userukira ingoma y'ubwami bibaye icese mu ndwi nka zitatu zine ziheze. Ibyo rero biracari bishasha, twarandikiye umukuru w'igihugu kugira tumumenyeshe yuko hari uwuserukira inda y'ingoma y'ubwami. Ibyo rero ko hari kubimumenyesha si ukumusaba uruhusha, ni ukubimumenyesha. Hanyuma mugabo bikenewe yuko babishyira imbere nk'uko tugiye kuzobisaba batwemeza icese nk'uko twabyanditse muri iyo kete. Hanyuma baduhe ikibanza cy'iteka mu gihugu kuko duserukira inda y'ingoma y'ubwami ifise ifatiro, abanyagihugu bose bafise ku ifatiro nk'uko cari gihe Abarundi bari babanye neza atamacakubiri yari ahari. Kandi kubijanye n'imico n'akaranga byari bimeze neza. Ubiko biratituka rero turiko turaraba yuko umukuru w'igihugu
umwanyurarangiye
bashobora kubyikinikira muri iyo nzira.
Murakoze cyane. Murakoze yari umuganwa Ildefonse Rugema, umwuzukuruza w'umwami Mwezi wa Kane Gisabo yagenywe guserukira inda ingoma y'ubwami mu Burundi, yakaradushikiriza ivyerekeye ibyo yishinze inyuma yuko agenywe muri ayo mabanga. Dushimire rero umutumire muganwa Ildefonse Rugema, dushimire kandi namwe mwese mashobora kudukurikirana n'abasabye abahamagaye bagasaba ibibazo bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro. Mugire ibihe byiza.